tubashimire ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahaze. Kuri no wa mungu amakungu yahimbaje umunsi w'umwana w'umunyafrika. No munsi none usanze gute abana b'abarundi bahungiye mu makambi atandukanye ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.
Nago batufata neza batugenda gusega abantu babandi bakadutuka
bose nabandi bose bari biga bamaze imyaka myinshi no muri Kongo batagirane bataja kwishura.
Aba ni bamwe mu bana bahungiye mu ikambi z'agategekanyo ziri Kavimvira na Sange mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ino nkuru turayigaruka ko ahandi hato tukivuga ku vya Kongo. Kandi umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasavye yuko impande zitandukanye zitanga amahoro muri ico gihugu. Navyo twabiteguye aha muri Amerika. Umuntu itwaje inkoho yarayarashe abantu 9 barimo abana babiri bo muri leta ya Michigan iri mu ruguru. Navyo twabiteguye tugaruka no kunama y'umutekano kuvya Ukraine no Rusia musangwe ikazi. Eka makuru ya tutu ya hera hamulia Amerika wa polisi ya Michigan ili majaruguru itangaza kumuntu itwa jinghohu ya rayara shabanu chenda barimo abana babiri. Nyuma yo kurasa abantu 9 abasanze muri park iri mu gisagara cha Detroit. Uyo mugabo yaceye inyavya mu muhana uri mu cungararo w'iyo park. Polisi maze kwakizura atari yicaye irashe. Uretse we yahaguye nta numwe mu bo yarashe hasize ubuzima. Abana babiri bari mu barashwe bavukana ufise imyaka 8 yamurashe mu mutwe kandi arembye cyane. Muto ya wiwe w'imyaka 4 ari mu bitaro ariko ntarembye. Nyina wabo ari hagati y'urupfu n'ubuzima nk'uko abajeje umutekano babandanya kubivuga. Abasigaye bakoze ko n'amasasi y'uwo mugabo bose barengeje imyaka 30 kandi nta n'umwe arembye. Polisi ya Michigan ibandanya kuvuga ko uwo mugabo itatangaje amazina yarafise imyaka 42 icamuteye kumijagura amasasi mu bantu bari bibereye mu munezero muri parke n'ikiramenyekana. Amasasi yamijaguye muri rusangi arenga 30. Ramatari wa leta ya Michigan Gretchen na Whitner abicije ku rugaga rwa X yise ino nkuru incamutima. Duje tubandaniriza mu by'umutekano wa Kongo aho umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ahamagarira indongozi z'ico gihugu n'amakungu gukora ibishoboka byose intambara izingamitse intara ya Kivu ya ruguru n'ubuseruko bwa Kongo igahera. Mu gisabisho ciwe ca Angelus cuno munsi wa Mungu, Papa Francisco yasabiye amahoro ibihugu bitandukanye birimo Ukraine, Israel, Palestine, Sudan, Myanmar ariko by'umwihariko avuga ko Kongo imuhangayikishije.
Gli scontri e massacri compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo.
Amuri make Papa Francisco agira ati amakuru y'ubwicanyi bubabaje bubera mu seruko bwa Congo abandanya kudushikira. Ndasavye indongozi zo ku isi yose n'iza Congo gukora ibishoboka byose kugira ngo urugomo ruri muri Congo ruhagarare. Ndasavye nshimitse ko abasivil bakingigwa.
Della vita dei civili. Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei. Sono martiri.
Mugisabisho yavugiye mu kibanza citiri umweranda Petero, Papa Francisco yabandanije avuga ko abariko bagwa mu ntambara za Kongo araba maratiri. Papa Francisco agize ico avuga ku mutekano wa Kongo nyuma yuko abagera kuri 7 baguye mu gushamirana kwabaye hagati y'abiyerekana n'abajeje gucungera umutekano ejo kwa gatandatu. Abakoze iyo myerekano yabereye mu gisagara ca Butembo bayikoze biyamiriza ibitero bikekwa ko bimaze imisi bigabwa n'abarwanyi umurwa wa ADF witida idini rya Kiislamu mu bice bitandukanye kanye vya Kongo. Ivyo bitero birimo ico muri Nondwi cahitanye abarenga 40 bo mu kigwati citwa Mayikengo n'ico mu ndwi iheze cahitanye abarenga 80 bo mu buseruko bwa Kongo. Ejo gya Amerika duce tubandaniriza mu intambara y'Uburusiya na Ukraine. Inama ku vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya yari maze imisi ibiri ibera i Geneve mu Swisse yaheze. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye indongozi zari zirimwo ko Uburusiya n'indongozi zabwo batiteguriye gutanga amahoro. Zelensky yabwiye izo ndongozi ko igihe cose ingabo z'Uburusiya zizoba zitarava ku butaka bwa Ukraine atabiganiro vy'amahoro bizoshoboka. Ni mu gihe President w'Uburusiya Vladimir Putin atitabiriye iyo vyo biganiro yamara we yavuze yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuja mu biganiro vy'amahoro ariko kugira ngo kijeyo nawe nyene yavuze ko Ukraine ibwirizwa kubanza kuvana ingabo zayo mu ntara zine Uburusiya bwigaruriye kandi ikava mu vya NATO. Ino nkuru turaza kwigaruka ku makuru yacu yo mu gitondo aho tuza kubabwira ibiri mu itangazo ryasohowe n'ibihugu vyitabiriye iyo nama ariko mu kurindira twatumire gusoma yandi makuru kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube, Instagram, Facebook na X vyacu ni vewa radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijwi ry'Amerika nongere ndabahe ikazi amakungu no munsi kwa Mungu yahimbaje umunsi umwana w'umunyafrika no munsi usanze bamwe mu bana b'impunzi z'abarundi baba mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira na Sange murasirazwa bwa Kongo bugarije nibazo bitandukanye birimo ukutiga. Umenyesha makuru ya Chuvedaste Ngabo yabagendeye
ugeze mu miji ya Baraka na Uvira ndetse na Centre ya Sange ziri mu ntara kivuye epfo hafi izi nkambi z'agateganyo zitiramo impunzi z'abarundi zisabungira muri Kongo usanga abana b'impunzi b'abakobwa n'ababahungu ku muhanda basabiriza abandi nabo binjira muri buri nzu basaba ubufasha bw'ibyo kurya mu gihe abandi nabo birwa ku nkombe z'ikiyaga gusega ubugari n'indagara. Enoki Ntirandekura n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 10 y'amavuko yavuye mu ntara cy'ibitoki ahitwa Indava yiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza amaze umwaka urenga mu nkambi y'agateganyo akavivira tiga uyu munsi mukuru w'umwana w'umunyafurika umusanze ku muhanda n'abandi bana barenga 30 bari gusabiriza abagenzi batambuka mu modokari na za bajaji ndetse no kuri moto.
Dusabaritaye muhira kubera ngaha nago tujya nago batufata neza batugenda gusega abantu b'abandi bakadutuka hano ara mu mihana ara muri Kongo bakadutuka bakatubwira kubera iki muri Taiwan tukababwira kubera inzara ariko kubera inzara niba tujyane iwacu tushakugana muhira iwacu kubera ngaha muri hasi nago batufata neza tufane inzara ngaha kandi tukagana gusega
kugira ngo ujye bigenda gute
ndagana tukagana gusega iyo muntu murongwe
kama benge tukasega ubufu bakaduha byose tukaza na muhira. Ndayizeye Yves yange muri Kongo avuye mu ntara ya Makamba muri commune Nyanzarake amazi giye kirekire atiga kubera gutinda mu ngambi z'agateganyo. Uyu munsi w'umwana w'umunyafurika umusanze akora imirimo yo kwikorera imicanga kugira ngo abone ibyo afungura.
Navuye mu Burundi niga mu Windwi ariko ngaha no muri Kongo ndahamaze imyaka 8 ntajya ku ishuri atana kimwe dukora kandi twashwifuza nuko tena nabandi bose bari biga bamaze imyaka myinshi no muri Kongo batagirane bataja ku ishuri
kubera
tureba saba bakavuga ati twebwe nta buryo dufise bwo kubajana ku ishuri.
Bamwe mu babyeyi bo muri inkambi ya Kavimvira irimo impunzi zirenga 300 bemeza yuko ubuzima bubi babayemo bwo kudafungura aribwo butuma abana babo birirwa ku muhanda basabiriza. Niyonsaba Christine afite abana barindwi bose nta numwe wiga
ndasobora kurirwa ntariye nkaza kujya ku mugoroba naho nyene ariko kana kanje gato kagahungu kavuye gusega ashaka kujya gusega iyo kakazana utugo dutatu cyangwa tune kahawe n'abakongomani umwana yibaganda n'amaguru kanya inzara yarazimaze kora ku matita utwo twana rero abyinyene twabatuye imishatsi yaramaze gucurama tuni twarabye imbyu udutama kubera kubura icyo tujya
kubera uku gutinda kw'aba bana ndetse no kumara igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo. Bamwe mu babyeyi basaba haseri ko yabahungura bagasubira mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abana babo bazijye.
Ntibabigisha nta n'amashuri ngaha hari babashiramo nta shuri ngaha hari babigishamo ngo mpaka babashikanye mu nkambi naho byashe ko babajyana biranga ko babatwara no mu Burundi.
None babayeho gute?
Ukuntu babayeho nk'ugusega mu ibarabara uro si byo atora mu iyarara akajya ibyo nyine urumva babayeho uko nyine.
Murasaba iki?
Twe twifuza gutaha tujyane abana ku mashuri abandi bamenye icyo bakora bubaka igihugu cyabo barondere bicare mu rugo tureke kwirirwa duhangayitse mu ibarabara.
Kwiga ntibiga no kwirirwa barasega gusa ni ikibazo giteye ubwoba. Uri kuraraba aha Kavimvira ukagenda murongo usanga umwana w'umurundi ariwe ari mu ibarabara ariko arasega buri munsi.
Abagize Nouvelle Société Civile Congolaise muri Uvira mu nzandiko zabo basabye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi na aseri gukemura ibibazo by'abo bana mu nkambi z'agateganyo birirwa basabiriza mu muhanda ndetse no mu mazu kuko bateza akajagari. ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bwerekana ko impamvu abana bo mu nkambi z'agateganyo batajya mu nkambi yo mu Rongwe ahari amashuri ari ukiyaga cya Tanganyika cyafunze umuhanda wa Uvira Fizi. Twagerageje gushaka igitigiri cy'aba bana batiga muri rusange ntibyadukundira. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda, impande zitandukanye ntizivuga rumwe ku mikorere yaranze abashinga amateka bahejeje ikiringo cyabo ku munsi wa gatanu. Bamwe barashima ibyaranguwe nabo, abandi bagasanga hari byinshi byari mu nshingano zabo batakoze. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kwa gatanu niho yasesa inama nshinga amateka nk'uko itegeko nshingiro y'u Rwanda ribitegekanya imbere y'iminsi 30 na 60 ibanziriza amatora y'inama nshinga amateka nshasha. Asumta Kabuyi yadutegura inkuru irambuye.
Gusesa inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku mpamvu z'amatora biteganywa n'ingingo ya 79 iri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Aba badepite barangije manda yabo bari baragiyeho mu kwezi kwa cyenda umwaka wa 2018 bagomba kuba bararangije manda yabo umwaka ushize, ariko bongerewe umwaka umwe kugira ngo amatora y'abadepite azahuzwe na perezida wa Repubulika ateganijwe mu kwezi gutakwa karindwi. Perezida Kagame sesi inteko yagaragaje ko bishingiye ku mategeko atari uko bagawe.
Gusesa inteko ntabwo bivuze ku bagaya, ni igihe tugezemo cy'intera yindi cy'ibindi bishya tugomba kujyamo. Ubwo ngira ngo abenshi muzagaruka niba atari mwese, ariko uyu munsi byari ibyo kubashimira no kubabwira ngo naho ubutaha.
Inteko ishinga amategeko yasheshwe uyu munsi. Umuyobozi wayo Mukabarisa Donatile yavuze ko yabashije gutora amategeko agera kuri 392, harimo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, itegeko ry'umuryango ryavuzweho cyane, ndetse n'amategeko arebana n'umusoro w'ubutaka. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yavuze ko manda bashoje irangiye amategeko yose bari biyemeje atowe kandi atangajwe. Muri iyi manda umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yavuze ko abadepite bishimiye ko begereye abaturage basura ibikorwa by'iterambere.
Navuga ibishya bitandukanye n'ibyakorwaga mbere, hari ukujya kureba uko ibikorwa n'imishinga byagenewe ingengo y'imari, tugakurikirana ko hakiri kare ko uburyo bishyirwa mu bikorwa kugira ngo ahari ibibazo bikosorwe hakiri kare amazi atararenga inkombe. Ku bijyanye no kwegera abaturage, abadepite bakoze ingendo mu gihugu hose basura ibikorwa by'iterambere, banaganira n'abaturage kuri gahunda zitandukanye za leta zigamije kubateza imbere kugira ngo bamenye uruhare bazigiramo ndetse n'uburyo zigera ku ntego.
Mu bakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda baragaragaza ko intego cy'igihe itahaye umwanya umuturage uko bikwiye. David Marshall ni umunyamakuru akaba arimo kwiga n'amasomo ajyanye na politiki.
Uribuka nk'amategeko yakunze kuvugwa yasohotse yasohwa na executive na guverinoma cyangwa se nyine n'inteko yayemeje ajyanye cyane cyane n'iby'imisoro mu minsi yatambutse. Hari ibibazo byakunze kuvugwa, iyongera ry'ibiciro rya transport cyangwa se nk'ibyo bijyanye no kwimura abantu, haba hari ibiza haba hari iki, guhinduka kw'amasaha y'akazi abantu batashimye bavuga bati gute igihugu gitera imbere cyatangira akazi kigakora kigatangira akazi hakeye amashuri hakeye ikindi kibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ubona ko inteko ntabwo yabaye cyane izwi ry'umuturage bwite, ahubwo ubona ko kenshi na kenshi aho kugira ngo igitsure cy'inteko kigaragare kuri executive cyangwa ubutegetsi bwite bwa leta, ubona ko inteko yabanzaga gutegereza ngo yumve icyo abaturage bavuga.
Uyu musesenguzi asanga hari ibigomba guhinduka kugira ngo abadepite bazaba mu nteko itaha bazabashe kugera ku nshingano yabo neza.
Hashobora kuba hari ikintu kimeze nka transition, ibyo bita generation. Ugasanga iyi nteko yiganjemo abarubyiruko myaka 30 ishize bahanganye n'ibihugu Rwanda runyuze mu myaka 30, noneho ugasanga bakoze ibyabo ariko hakeneye nanone indi generation nakwita yo kunagura ibintu ijyanye n'ibihe tugezemo. Ubu hari ibibazo bijyanye n'ikoranabuhanga, bano bantu benshi tukwiye ugasanga barashaje, hakenewe inteko y'urubyiruko y'abakiri batoya. Ikindi navuga nihuta madamu Sumuta nuko ubona yuko abadepite n'uburyo batorwamo nabwo abatoka ku malisiti uretse baba bitoresha ku giti cyabo, unashinje umudepite ko hari ibibazo atitaho ntabwo wamurenganya n'aba yatorewe iwabo. Ikintu cy'uko abadepite batajyanye ngo biyamamaze bahirimbane bahiga imihigo yabo bwite uzanamuvuye uvuga utwo ko uyu nguyu nawe yatwemereye ariko ntacyo yatugejejeho.
Umukuru w'igihugu yashimye abadepite barangije manda, agaragaza ko hari bamwe bashobora kuzagaragara muri manda ya nshya gusa ukurikije urutonde rwatanzwe n'imitwe ya politiki inyuranye usanga benshi mu bari barangije mande ebyiri no kuzamura bataragaragaye ku rutonde rushya rw'abadepite bazahatana mu matora ari imbere muri bo n'uwayoboraga inteko ishinga amategeko Madamu Donatira Mukabarisa ntagaragara ku rutonde rushya rw'abadepite b'ishyaka rya PR akomokamo gusesa inteko ishinga amategeko byahuranye no kurahiza abayobozi bashya bayirutse gushyirwa muri guverinoma Asunta Kabuyi Ijwi rya Amerika ikigali
Ijwi rya Amerika duce tuja mu Burundi ari kibazo c'ibitoro kiriko kiratera ingaruka mbi ku nzego zitandukanye cane cane muri bantu nikora bamwe mu bikorera utwabo bo bavuga ko basa nabahagaritse imirimo basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo igitoro gisubire kuboneka Ijwi rya Amerika yabategura ino nkuru ice kwa kunzi bayo mu Burundi murayisomego na Thierry Ndayishimiye
Kuva mu ndwi heze kuronka imodoka rizunguruza abantu zibakura mu makaritiye heze ikabatwara mu gisagara canke zikibakuramo basubira mu mihana yabo mu makaritiye mu muzi w'ibuye Ana isoko ryacu ryaciye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu makaritiye y'icenda mu Ngagara aho bita kwa komine haboneka umurundano w'abantu cane cane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye kubunguruza hari abagira amahirwe bakaronka imodoka zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu Umwe wese arihisha uko ashatse na umenye icyo yisunze hari n'igihe batombora hagacikamyo ariyo batazira harusakumba ukitwara benshi kandi gasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe Iyo nayo kuyurira suwari wewese kubakenyezi n'abariko barakura ntibiborohera harabo biba ngombwa ko babaterura abadafise amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahaha amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo riraba kuko batambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushika iyo baja n'amaguru kuko atabyizigiro bafise byo kuronka imodoka ihabibunguruza hari n'abahitamo kugenda bararirimba kugira ngo bitere intege bagira bati
itike yacu dukubitamo indirimbo y'Imana babanje tuva mu buterere bamari kuva mu buterere kirasati hatugiye biye
Nubwo harabibaza ko baborewe aba basore bavuga ku Imana ari bashoboza kugenda ugo rugendo hogo kuva muri zone ya Buterere bagashika mu gisagara n'amaguru
twamara mayiko ariko twari ni mirumwa mi wacu kwabande nyari kwa twiriri banye kwa twari tukisa ndiyo tugiye kandi ko atari we ntwa kwifana hari aho sego twere kutino tutari kumenya uwa mwami wacu akaririmbo yero kagaterana nyene washimitse
uko kugenda n'amaguru kukubura imodoka zibunguruza harabavuga ko bibononera akazi kabo kamisi yose Jisireni Nishimwe n'umwigeme yiyungunganya mu gusokoza imishatsi y'abakenyezi Isoko ryacu rya Musanze hakorera mu gisagara cha Bujumbura ari hakiyashika avuye muri karitsiye ya Cibitoke
gishika abaje gusaba ibyo tubakorera ntibaryoherewe n'ukungene ducerewe kubera ko ico kibazo cyo kwiyunguruza catugoye turabahomba nyene kubera umwanya abarinzira avuga ati no ifo ko ngenda kuronderera service ahandi
aha ni ku barabara rya Mutakura aho abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto rw'ibyamwa by'amavoka imihwi imicungwe n'ubundi bwoko bw'ibyamwa banze kutumeza bavuga ko gushikira ibyo byamwa hari ikibazo gikomeye kubera ubukene bw'igitoro
ni kuri iki gitoro kiraduteye ingaruka mbi ivyashara ntavyo tukironka raba ku marigara hose asigaye hagaraga
kuba ari umuntu jari kumuvuka kwa gatanu zahiriye mu Kayanza imifuka icyenda muri iki gihe rero biragoye Chatubura kuno tugaburira abana
kurangura n'ukuri ntivyoroshe n'umunsi urarangura mbagageze kubizana n'ingorane ugize urashafate mukarani aguca amahera reze
Hari abavuga ko basa n'abahagaritse akazi muri ibi bihe by'ubukene bw'igitoro uyu ni umwe mu bafundi b'amamodokari bo mu gisagara cha Bujumbura atashimye kwivuga kuri mikro y'isoko ryacu
bisanzwe izingaruka z'igitoro twe abafundi zitukora ko cyane gusumba abandi bose nk'ubu uye twebwe atabitoro bihari no gukoresha nta ukoresha ni nk'uko natwe ubuzima buba buhagatse muri make uye turicaye kira mutse kibonetse natwe tukazosuba tukakora niko ubuzima butegereza kuba bugenda muri iki gihe
kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodoka ari kurindirira igitoro ku mastasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mu ibarabara yidoga avuga ko yahora gaburira umuryango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe
tumudandaza mfunu ni samo marimantazi ibintu vyifane ni kandi nifane yaduze kubera igitoro muga nk'ubu mazindwi yose ntakora kubera imodoka ari yanjira hagaze fisa abakozi urikora koresha hanyuma kurarya urikora umva abana bariko bariga bararya cyakoze
Harababona kwiki na gigitoro ryiza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu. Uyu mukenyezi abona kwa abana bo mu ibarabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe ibayabaye.
Nubwo ikibazo cy'abana bari mu ibarabara ari kirenga, amandi buca bagenda kubera ntazorara ubusa kabiri, gatatu. Amangwa cyo kwishura zoshaje mu ibarabara. Umva ko ari kibazo kitoroshye ibi byose ni ngarukambi iterwa n'igitoro. Igitoro kitariko kiraboneka. Ubu nta muntu akiduga ngo aje iwabo mu rubanza. Hageze naho tubura n'imodoka zitujana guhamba bacu bavuye. Fatari ngora.
Abanyagihugu batakambira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose igitoro kikaboneka habagasigara bahanganye n'izindi ngorane.
None kwa rumuvyeyi natubereho muri byose. Ibi bitoro ntarabe Ingene abanyagihugu twoshora kwideplasa kandi tukaronka ningene torera abana bacu kuko tworeka abana baja mu ibarabara umunyeshuri bari mu bibazo atafunguye sasi ntafungure mwijo ejo buke ntaja kwishora none abana bacu bagiye kuba bande
dusaba ko igitoro cyoboneka kugira ngo abantu bitworohere kwiyunguruza yaba bato bato yaba nabakuru twese muradufise ngorane y'igitoro tugora kwiyunguruza twese
umwige magistrate Nishimwe na wene arasaba leta ko igitoro cyoboneka kugira ngo gwaruka gwihangiye imirimo kubera kamo kumukuru w'igihugu nirukorera uhomba
leta twayisaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usivye ko ari ikibazo kuri twese nibaza ko byo bavyiza kwese turonse kuno twiyunguruza kandi tugashika kwihangiro ryacu nkuko leta yabidusavye
ikena gyigitoro horira amazi imyaka ibiri renga ico gihe cose umuyobozi mukuru wishira hamwe Regidezo rijejwe kwinjiza igitoro mu gihugu aramaze kuvuga yize zako ikibazo cy'igitoro cake mutse ariko amaso y'abanyagihugu agahera mu nzira akirindiriye hagataho abategetsi b'igihugu ho bavuga ko ikibazo cy'igitoro kizohera ari uko habonetse iby'igihugu kidandaza hanze yacu mu mafaranga y'agaciro aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ibyo bidandazwa byo kwinjiza amafaranga y'agaciro canke nimba ize yaratanguye kubicuruza ikabirindiriye kwagwira inkuru tuzobandanya
Ejo ti Amerika twandanirize kugakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Mana yangu uyu mufuko w'ibiharaga uranyishe erega ndatambuka menga ndi kusubira inyuma ahubwo ngira n'ubusanzwe
ntabwo kiri muto ariko nanone ntabwo ushaje cyane bada ahubwo ni ubushuhe n'iri zuba ryinshi iri ni rimwe biti bizorime nimbwa gahanga ho
ibaza inge na twazindutse kugira ngo dushike mu isoko kare turabe ko botugurira ibi biharaga byose ntagire na kimwe gusubira n'inyuma
reka tugerageze twongere intambwe tugere vuba mada
nimba umwego
dore kombo taxi ahubwira hagaze Mura mushoferi so yibuga rimo kuduhamagara.
Ewe, urabahange nabo abantu bibugo je ndabatinye.
Merci madame, mukuye karibu.
Birika usanga ashaka kutugurira ibi biharage.
Abivuze aba tuvunye amaguru pe. Aho twambuke vuba tumusange.
Oya ndira. Ndira gatonya abanzu rindire twumvikane igiciro tumubwira. Turabe ingena tugwize na gatatu ku kilo. Cyanwe tuduze hejuru.
Merci madame. Dukube gatatu ku giciro dusanzwe tugurishaho.
None iki kutumva.
Ije bintu ko byabara ubugize bwa nabina. Yese nabikora rwose madame.
Uyu mushoferi wa Combo Taxi ntuzikora munyabugo ibi byose dutegeza kubikora kugira ngo tubihore
oya reka reka mada nta muntu utazi igiciro cy'ibishyimbo ku isoko rwose ubundi se nihe naba abanyabugo bagukoreye kuburyo ushaka kubitura ubugome umeze gutyo ukabiryozora mu shoferi
just nayo nzi kuri kijuju bigeze ngaho
igicucu za gutyo
nigikuta utazi wewe muri kano karere yuko intambara yatanguye itangujwe n'abanyabuntu eh? Bigatuma ibintu byose bibura n'umwimbu kabura ndabiringe na fagu kwanika menye
abandomi yoko badari kibyo nibikiri bo kuvuga
kuvingwa nitangura muri aka karere itangujwe n'abanyabugo abaroberi buzuye muri aka karere umugezi barawuhi nimba barawuhindukije nimba barawuvomye urakama nimba bawugiziki ntabyonzi mugura abona yuko amazi yavomera muhumuro na rusange tutakironka nama umwimbu warabuze byose pi none umunya ubwo wese ategeza kubiriha
ubabare so ubutukarwa rwose ubanza byari mvanze pe manyu ufite akabazo cyangwa n'izuba ryinshi
uri kuvuga ngo ndasara
reka 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 ngo usobanure wasanga wenda nta makuru ufite sibyo ibyo uvuga rwose ntakuri kubirimo urabize neza ko haba hizuba ryinshi muri aka karere kacu wishaka bo bigerekaho ngo utunge abanyabuguru tuki ngo nibo bateye amapfa
koko ndakurahiye uradze ububisha bwa
ariko sura komeje mada
ntimbuye nibo
nge ndaguhamiriza ko nabahinzi bibugo bagize kibazo nk'icyo twese twagize izuba hose ryarahageze
nimba watabye ukora jewe ndagwize na gatatu kiciro homba homboka Maria Muzungu cyangwa ndamwimwe byose
ndumwepe
messie mutakuyama
tugende ariko wambgabo ejo twumvikanye ube wavyumvise ubyibagire abanyabugo bose ni inkozi z'ibibi gusa kandi bose bategeza kubyishura
rafiki zangu jambo
eh muraho neza
karibu mwingie mu taxi
aya shofe warokoza ariko ntago twakwata taxi
je nari nzi yuko duhamagaye kugira ngo udushorere utugurire ibiharage ushaka ibiro bingana ngaho ubura bimenya hakiri kare ibiciro byaraduze ewana byadujije na gatatu ibihe biragoye
hapana ariko atanjo bini libaitia nilikuwa nasema kama kogisi ndeza wafikisha hata ku soko juu iko makali sana tena kutembea na ijua na ile mizigo yenu vitawachokesha tena ni kubure sio kama mtapenda kuingia
eh ni kuri za shofe ushaka kutoa kari futi
ndio niliona mama nikamkumbuka
arushye mana yanjye
wamenye jewe
ndiye nilikuona nikakukumbuka unanizoa niletea maragi vraiment eh unanikamata bien unanongelesha bien mimi napenda tu sana vraiment ni watu rusangi
mada urabona ko arugiye kutubuza amahirwe kubera ibinyoma byawe no gushimanza utatekerejeho
pardon mama nikusaidie kwa ile muziki wako
chef umba uru umuntu mwiza pe sinzi uburyo twagushimira
aina shida vraiment ijoy iko ngufu sana tena kwa makali tena iko na letaleta magonjwa njoo mane na kuaka bien tuende tunasaidiana juu tusonge mbele na shida tutuko pamoja
urumba ko turumwe mada mada uri kubyumva kugucecetse
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijo kya Amerika ne no ngahariyo duce dusozera makuru yacu kuri no mugoroba ndabashimire ko mwaduteza abiri kuri micro no muhinga bw'ivyuma mari kumwe na Diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanwe ndayifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu makuru yo mu gitondo
Sabimana kukuzo za mauro yeah. Ahora temba nguruzi ineza ikomeo irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi sabira uko intege zagusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga.